Icigwa cy'icumi n'umunani. Dufasha gute abavukanyi bacu bashikiwe n'ibyago? Igihe hateye icyago, ibyabo na vya Yehova baca ubwo nyine batunganya ibyo gufasha abavukanyi babo baba bashikiwe n'icyo cyago. Utwo twigoro turagaragaza ko dukundana vy'ukuri. None ivyo tubigira mu buryo butandukanye ubuwe. Turatanga intererano z'amahera. Igihe ikigoyi gikomeye cyateye Yudaya, abakirisu bo mu ntango b'i Antiyokiya bararungikiye abo basangiye ukwemera imfashanyo y'amahera. No muri iki gihe, iyo tumenye ko abavukanyi bacu bo mu gace kanaka k'isi bariko barashikirwa n'ibintu bitoroshe, turarungika intererano z'amahera biciye ku ishengero turimo, kugira ngo haboneke ibyo gufashisha baba bari mu nkenera idasanzwe. Turafasha mu buryo buboneka. Abakurambere bo mu karere kaba katewe n'icyago, bararondera abagize ishengero bose kugira ngo bamenye umwe wese muri bahari, be n'uko akomeye. Komite ijejwe gutabarira atunganya ibyo kubaronsa imfungurwa, amazi meza yo kunywa, ivyambagwa, aho bakika umusaya be n'imiti. Ivyabona batari bake bafise ubuhanga bukenewe, baritanga bakirihira urugendo bakaja gufasha mu bikorwa byo gutabara, no mu gusanura amazu be n'ingoro z'ubwami. Ubumwe dufitaniye uko tugize ishyirahamwe, be n'ubuhanga tuba twarakuye mu gukorana n'abandi, biratuma duca tunyaruka kuhaseruka. Naho dufashe inshuti zacu mu kwizera, turafasha n'abandi igihe bishoboka, naho buba bari mu idini rihe. Abagalatiya 6:10. Turabafasha mu by'impwemu tukongera tukabahumuriza. Ababa bashikiwe n'icyago, baba bakeneye cyane cyane guhumurizwa. Muri ivyo bihe, turakura inkomezi kuri Yehova, ya mana y'uruhoza rwose. Abakorinto 2:1-4. Turahimbagwa no kubwira baba bihebuye imihango dusanga muri Bibiliya. Tukabakura amazinda ko vuba ubwami bw'Imana bugiye gukuraho ibintu byose bitera umubabaro be n'amarushwa. Ibibazo vyisubiramo. Ni igiki gituma ivyabona baca banyaruka kuhaseruka igihe hateye ivyago? Ni ndemesha izihe zo mu vyanditswe twoshobora kubwira baba barokotse?